Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivuga i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Kuri mikro hano i Washington DC muri kumwe na Angel Louise Bigirimana. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi tuzindukanye, turabaha ikaze kuri radio yanyu.
Bavuze ko bahagaritse imigenderanire y'igihugu cyacu Burundi, nta kazi bafite ngaha, nibatahe atangira.
Ijya mvuga irateye iso. Amasezerano yasinyiwe Vienne muri Autriche arategekanye ingene abarunga isuguseruka ibihugu byabo bafatwa. Amabanga bajejwa hagera nahagarukira.
Abo ni Gastos Ndimwo, icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hamwe na Tatien Sibomana avugira umugambwe iprona utemewe n'amategeko, bavuga ku bakozi b'ibihugu n'amashyirahamwe yahagaritse imfashanyo ku Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'izindi twabateguriye turazibashikiriza mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Imbere ya hariko tubanze duha kanya mugenzi wacu Oriane Itangishaka adushikirize amwe mu makuru avugwa irya nino ku isi yaduteguriye. Mwaramutse neza Oriane, umwanya ni gwawe.
Mwaramutse neza Aloyse Bigirimana, ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi muri kino gitondo cy'umunsi wa mbere. Duhera amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri Ethiopia. Ejo ku munsi wa Mungu, leta ya Ethiopia yavuze ko imigwi yitwaje ibigwanisho yarenze urubibe iva muri Sudani y'Epfo yinjira muri Ethiopia, aho yagira ibitero ikica abantu barenga 140 ikongera igafata imbohe abana batari bake. Abategetsi ba Ethiopia bagiriza abo mu bwoko bw'aba Murl bo muri Sudani y'Epfo kuba aribo bagize ibyo bitero hafi y'ahitwa Gambela. Bavuga ko mu bishwe harimo abagore n'abana, kandi ko abana batari bake banyurujwe bagatwagwa muri Sudani y'Epfo. Umushikiranganji wa Ethiopia jejwe amakuru Getachew Reda yabyiye intaramakuru y'Abanyamerika The Associated Press ati igisirikare kijejwe kwivuna abansi kiriko kirahiga abagizi ba nabi. Reda yavuze ko atakwitiranya abo bagizi ba nabi na leta ya Sudani y'Epfo canke ikirobere gisanzwe kizwi ico muri ico gihugu ca Sudani y'Epfo. Ati abasirikare ba Ethiopia bamaze kwica 60 muri abo bantu bitwaje ibigwanisho, kandi ko bashobora kuja bukuru bibe mu bikorwa byo guhiga abo bantu bitwaje ibigwanisho. Ejo ku munsi wa Mungu, abantu bagera ku 700 bari mu myerekano igizwe n'urugendo rwagizwe hagati na hagati y'igisagara cy'u Buruseli biyamiriza ivyiyumviro vy'intagondwa. Aho ni mu gihe igisagara kicibuka ibitero vy'iterabwoba vyahitanye abantu 32 haciye ukwezi. Umwe mu bateguye urwo rugendo yavuze ko icyo gikorwa barimwo kari akanye ko kwibuka ibyabaye, ukwereka umubabaro bafise kubaguye muri ivyo bitero, kumwe na kanya ko kugira ubumwe nk'abanyagihugu. Iyo myerekano yari igizwe n'abantu bava mu madini atandukanye harimo n'abayisilamu bagenda bitwaje ivyapa byavuga biti urukundo n'iryo dini n'ukwemera kwanje. Ubwo rugendo rwagiriwe mu gace ku Buruseli kitwa Molenbeek kabamwe abayisilamu benshi, kandi abajejwe umutekano bakaba ariko bakeka kuba gategurirwamo imigambi mibi y'intagondwa. Igisirikare cy'u Burusiya kirahakana kwimwe mu ndege zacu zitagurukiye mu gace k'uruzi bita Baltic mu buryo bwo gusotorana mu gihe indege y'Abanyamerika yari iko igurukira muri ako karere nyene. Igisirikare cya Amerika kivuga ko ku munsi wa kane indege y'Abarusiya yo mu ngwano C-27 yagurukira mu buryo buteye amakenga muri ako gace, kandi yegera indege yabo cyane kugeza ku mametero 15 gusa y'indege yabo RNC-135. Umuvugizi w'igisirikare cy'u Burusiya Igor Konashevkov yavuze ko ahubwo igisirikare cyabo cyateguye byihuta indege igurukira kuraba iyo yindi ndege bari babonye mu vyuma itumbera umupaka wabo mu muvuduko mwinshi. Konakovesh yavuze ko inyuma yaho abadereva b'indege yabo barabanye amaso mu yandi n'abadereva b'indege y'Abanyamerika baciye babandanya bava muri ako karere, kandi ko kutari gusotorana. Ku mugoroba w'ejo ku munsi wa Mungu, igitigiri cyatangajwe cy'abantu bahitanywe na nyamugigima yabaye mu gihugu cya Ecuador ku munsi wa gatandatu cyagira ku 246, abandi 200 bakaba ubu bari mu mayira kubera amazu yabo yasenyaguritse. Icegera cy'umukuru w'igihugu George Glass avuga ko abantu barenga 2,205 bakomerekejwe n'iyo nyamugigima. Glass niwe ariko aragenduza ibikorwa byo gutabara imbabare kugeza aho President Rafael Correa agaruka avuye mu Butaliyano aho ari yarasanzwe ari mu rugendo. Iyo nyamugigima yari fise ingufu bita mu gifaransa magnitude ingana n'indwi n'ibice umunani ikaba yabereye mu gace ka Ecuador hafi y'ikivuko cha Pacific ariko bakavuga ko yumvikanye mu gihugu cyose. Ayo niyo makuru avugwa hirya no hino ku isi muri aka kanya bari kumwe na Oriane Itangishaka mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru iradijwe rya Amerika. Murakoze.
Urakoze Oriane Itangishaka kuri ayo makuru hejeje kudushikiriza imwumviriza n'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 bice bitatu Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumviriza kuri FM 94 bice 9 na FM 95 bice 2. Mu Burundi cegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo asaba abasirukira ibihugu n'amashyirahamwe byahagaritse imfashanyo gutaha iwabo canke bagasaba impusha z'abamukerarugendo. Yabivugiye mu bikorwa rusangi byabaye ku wa gatandatu. Ni inkuru dushikirizwa na Eloge Birikaneza.
Yifadikanya n'abariko basibura umufurege w'ibarabara riri imbere y'ishuri rikuru ryitiriwe ikiyaga Tanganyika ku mugwa mukuru Bujumbura kuri uyu wa gatandatu. Icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yavuze ko bidasiguritse ingene bamwe mu baserukira ibihugu n'amashyirahamwe byahagaritse imigenderanire n'imfashanyo baguma ku butaka bw'u Burundi. Gaston Sindimwo asigura ko bari bakwiye gusaba mu gipolisi kijejwe ingenzi abanyamahanga n'ibirere impapuro za bamukerarugendo touriste mu Gifaransa kuko ataco bariko baramara.
Hariho abanyene bamaze iminsi bafatiye ibihano ngo badufate ibihano bakandika ko n'imigenderanire y'igihugu cacu bayihagaritse. Abo o kuva bayihagarika baracari ingaha mu Burundi kandi n'ibiro bahora bakoreramwo baravyugaye bakirirwa batembera ngaha mu gisagara. Ni ukuvuga rero naco bagikora ngaha bavuze ko bahagaritse imigenderanire y'igihugu cacu Burundi nta kazi bafise ngaha ibatahe atagumye ngaha. Nuko bagumye ngaha kugira ngo bakore icabazanye. Iyo rero twashaka kubabwira kuko baca basaba visa ya tourisme hanyuma bagira tourisme tubizi mugabo batazi ko baje gukora igikorwa iki canke iki.
Umugambwe w'abadasigana iprona utemewe n'ubutegetsi ukaba uri mu itavuga rimwe na leta umenyesha ku imvugo y'icegera ca mbere cy'umukuru w'igihugu yerekana ko atazi na gato amasezerano ya Vienne mu gihugu ca Autriche agenga imigenderanire hagati y'ibihugu.
Twebwe mu mugambwe w'abadasigana iprona ko tuvyakira nuko bimaramaje ubwa mbere na mbere bimaramaze igihugu uzi ingene ivyo imigenderanire hagati y'ibihugu tunganijwe ukamenya amasezerano yashizwe ku mukono Vienne muri Autriche atunganya ingene imigenderanire hagati y'ibihugu n'ibindi igenda ijya mvugira teso. Amasezerano yasinyiwe Vienne muri Autriche arategekanye ingene abarungiswe guseruka ibihugu byabo bafatwa amabanga bajejwa hagera nahagarukira. Ivyo rero warabisomye ukabisubira bijya yarayavuze nti wubivuga ko bari n'ukwimena amaso.
Tasiyansi Bomana asigura kandi ko iyo migenderanire y'ibihugu iyi bihagaze gusa ku mfashanyo z'uburyo canke amafaranga atana ha mu Burundi bworonse ubuserukizi ku isi. Ikindi naco mu nk'umutegetsi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yarirengagije imfashanyo ibihugu vyemereye kubandanya bihereza abarundi mu bisata vy'amagara y'abantu ukugwanya inzara hamwe n'ibindi.
Hamwe twofata ivyo Gaston yavuze yatangura guhamagara abambasaderi b'u Burundi bose bari hanze kuko nta mfashanyo turungikira igihugu na kimwe cyo ku isi bwa turarungika abaduserukira kuko amabanga y'abaserukira ibihugu mu bihugu barungitswemo sayo gukurikirana imfashanyo gusa batanze kuko twebwe nta mu ambasaderi tukaba tukirungika ko nta mfashanyo duhe igihugu na kimwe. No kutamenya icyo mu ambasaderi ajejwe kuko mu ambasaderi ntajejwe gukurikirana imfashanyo y'igihugu ciwe catanze gusa. Icyanyuma no uvuga nuko batabura gukunda igihugu kuko baravuze ko ibizoshikira abanyagihugu bitarinze guca mu minwa ya leta bazobandanya babifashamo. Abarundi barakenye barashonje indwara z'ubwoko bwose abandi bari mu buhungiro ibyo byose baguma bafasha ega bo bose baguma n'abarundi si uko batemeye ikiringo cya gatatu ko baca bareka kuba abarundi urumva ntibaretse gufasha abarundi baretse gufasha leta itemewe n'amategeko.
mukwezi kwa gatatu umwaka ibihugu bigize umuryango wa Buraya Union Européenne byafashe ingingo yo guhagarika imfashanyo byahora bironsa api budgétaire mu gifaransa ibyo bihugu byafashe ingingo byagiriza leta y'u Burundi kwitashize mu ngiro ibyo ari yemeje mu kwezi kwa 12 umwaka uheze ibyo navyo hakaba harimwo ibijanye no kugarukana amahame yubahiriza intwaro rusangi agateka kazi na muntu hamwe no kubahiriza ibyumvikanywe ko mu masezerano ya Arusha Patrick Spirle asaruka umwe bwa Buraya mu Burundi yasiguye ko wa muryango ubona ko twigoro twose leta y'u Burundi yagize tudashimishije na gato muri uku kwezi kwa kane naho umuryango w'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa francophonie warahagaritse imigenderanire yawo no Burundi abategetsi b'u Burundi bemeza ko ibihugu n'amashirahamwe bifata ibihano biba byakoreye kumohe n'amakuru y'ibinyoma y'abatavuga rumwe na leta na bamwe mu banyamahanga bafite intumbero yo gusubiza igihugu cy'u Burundi mu buja Eroja Rika Neza, Bujumbura, Iju ya Amerika.
Umugwi w'abarwanyi wa FDLR waragavye igitero mu burengero bw'u Rwanda mu ijoro ryo kwa gatanu rishiru wa gatandatu. Inkuru dushikirizwa na Eric Bagiriwubusa.
Aya ni makuru yasakaye kuri uyu wa gatandatu cyane mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu cy'u Rwanda. Abateye mu murenge wa Bugeshi mu burengerazuba bw'u Rwanda mu karere ka Rubavu. Birakekwa ko ari abakomoka mu mutwe wa FDLR ubarizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo udacana uwaka n'ubutegetsi buriho mu Rwanda. Amakuru agaragara mu bitangazamakuru by'imbere mu gihugu nk'umuseke akadomo rwa. Aravuga ko batiye hagana mu masaha ya saa saba z'ijoro zo ku wa gatanu w'icyumweru gisoje bitwaje intwaro. Iki kinyamakuru kiravuga ko batiye bitwaje intwaro bagerageje kwica umuryango wa Sako Bugesha ariko ntibabigeraho. Birakekwa ko bari bagambiriye kwiba amafaranga hafi y'ibanyiciriritse iri hafi ya sitasiyo ya polisi. Abayobozi benshi mu ngabo, umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'u Rwanda n'ubuyobozi bwite bwa leta bahise bakoresha inama mu gace ka Kabumba katewe. Ni inama yarigamije guhumuriza abaturage babagaragariza ko ubuzima bugomba gukomeza uko bisanzwe. Abategetsi bakangurira abaturage kongera ubufatanye n'inzego z'ubutekano vuba na bwangu baziha amakuru y'ibishobora guhungabanya umutekano wabo. Umunyamakuru wa Kigali Today ukorera Rubavu nacyo ni ikinyamakuru gikorera imbere mu gihugu cy'u Rwanda yemerejwe irya Amerika ko yageze ahabereye imirwano. Yavuze ko yabonye inkuta za Sako Bugesha ziriho amaraso. Hari amakuru avuga ko hari abapolisi batatu ku ruhande rw'u Rwanda baguye muri icyo gitero. Siridiyo Sebuharara wa Kigali Today yemeje ko nta murambo wari wo wose yabonye, ariko ko abaturage bo mu murenge wa Bugeshi bamwemereye ko babonye abateye baturutse Kongo bakekwa ko ari FDLR bashinze imbunda zirasa mu Rwanda. Ikinyamakuru Museke akadomo rwa gikorera imbere mu gihugu cyabwiye ijwi rya Amerika ko hari abantu bagihaye raporo batifuje kumenyekana ishimangira ko hari abapolisi batatu ku ruhande rw'u Rwanda bapfuye. Umuvugizi wungirije w'igisirikare cy'u Rwanda yemereye ijwi rya Amerika ko iki gitero cyabayeho ku wa gatanu shyiru wa gatandatu. Lieutenant Colonel René Ngendahimana yavuze ko nta musirikare waguye muri iki gitero ku ruhande rw'igisirikare cya RDF avugira. Yashimangiye ko inkiko z'u Rwanda cyangwa imipaka y'u Rwanda irinzwe bihagije ku buryo nta wapfa kuyimeneramo uko yishakiye. Iki gitero kije gikurikira icyabaye mu kwezi gushize kwa gatatu. Igisirikare cy'u Rwanda cyemeje ko ari cya FDLR cyateye u Rwanda giturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu karere ka Rubavu. Nanone umusirikare umwe waguye ku gisenyi u Rwanda rwemeje ko yari ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro n'abanyamakuru Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yabajijwe ku cyo u Rwanda ruri gukora mu gihe hari amakuru avuga ko ibihugu bituranye bicumbikiye abatera u Rwanda. Perezida Kagame yizeje ko igihugu cye cyiteguye umunota ku wundi guhangana n'umwanzi wa gitera. Yabivuze muri aya magambo:
njye numva gusa mu baturanyi hari abaribwaribwa ngo bashaka gufasha interahamwe cyangwa ikigutera u Rwanda. Ibyo navuze hariya wampa ngo babigere vuba mpere ikigo rwose ndaribwaribwa barantegereje ngo babe, ariko bamwe bashaka no kubikora ubundi barabizi bazi uko bitazabahira bazi uko ngira ngo ni nacyo kibatinza ariko wangirira ngo babigerageze.
Mu itangazo ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda zashyize ahagaragara zavuze ko amakuru agenda amenyekana kuri iki gitero cy'u Bugeshi mu karere ka Rubavu buzayamenyesha rubanda. Eka bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Umwigeme Noreti Ngabire yabaye wa mbere mu kibazo cya leta cyo mu mwaka wa 2014 giha uburenganzira abahejeje amashuri yisumbuye kujya muri kaminuza. Yararonkejwe umudari w'umwaka ka ku muhingamo wo kuri uyu wa gatanu. Ni inkuru ya Evariste Nzikobanyanka.
Umwigeme Noreti Ngabire yahoze yiga ku ishuri ryisumbuye ryo mu Ijenda mu gisata cy'ibiharuro Scientifique B turi muri komine Mugongomanga y'intara Bujumbura mu kibazo cya leta kimuha uburenganzira bwo kuja muri kaminuza yakoze mu mwaka wa 2014 yabaye uwa mbere ku rwego rw'igihugu n'amanota 97 n'ibice 5%. Amashirahamwe Ayon Pitié de Louis gitaho agateka k'abana na kaminuza y'abigenga yitiriwe Martin Luther King yarateye intege umwigeme Noreti Ngabire mu kumuronsa umudari w'umwakaka. Renova Nitunga arasigura igituma bariyumviriye gutera intege uwo munyabaga w'imyaka 18.
Twifuje kumutera iteka agashimwe kamenyekane ku ishuri yize ko uno munsi twa twifuje kumutera iteka imbere y'ababyeyi bamureze abigisha bamuhanoye abayobozi bamugize icari no munsi rero turanezerewe twafise mugenda mu ntumbero y'ukwerekana ibana ko bashoboka ko indoto Martin Luther King yagize natwe irashoboka. Noreti yambwiye ko yifuje kuba uwa mbere raba rero mu mashuri 2014 ikibazo cya leta yabaye uwa mbere mu Burundi bwose ranagende yiri naye amashuri y'Ubujumbura komakomeye yarabenuriye citwa mahabye mudari w'inzahabu.
Muri kaminuza y'abigenga yitiriwe Martin Luther King bahimbaza buri mwaka umunsi amakungu yibuka igandagurwa ry'uwo yaharaniye ubungane hagati y'abazungu n'abirabure bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Egide Sabushimike ajejwe ivyigwa kuri iyo kaminuza yabwiye Ijwi rya Amerika ko bagiye hamwe uno mwaka n'ishirahamwe Ayon Pitié de Louis kugira bikunde bakwiragize ubutumwa bwaranga Pasteur Martin Luther King mu gwaruka na cane cane mu mashure.
Uwo mwaka twe twashize imbere tuvuga tuti reka twibukirize ivyimbiro vyiza byashigwe imbere no muhisi Pasteur Martin Luther King.
Mvuga mute rero muhashatse guhunyura mu kirenge cha Martin Luther King.
Ni hamwe nyene bitoshoboka mugabo turifuza ko mu myaka iri imbere twumva yuko twoba tugendera karanga mutima kiwe cyane.
Mu nyubakwa za Risegenda ahatangiwe uwo mudari kuri Noreta Ingabire akanyamuneza kari kose ariko uwakarusha abandi ni warahejeje kugabana.
Je numva nezerewe cyane sinumvinge no kwisipa mu nezero ofisi ariko ndanezerewe cyane kubona ko nakoze neza. Hari abantu bavyitaho, hari abantu bashigikira mu byo nkora, hari abantu baguma bibaza ati mbega umwana ko yabaye uwa mbere azobandanya gute, tumu motive. Je ndanezerewe cyane ko Ayon Pitié de Louis nayo ishikije agashimwe ndahimba rwose.
Nakanye kamutera abandi banyeshure bari mu yisumbuye
akamona batera no gukora cyane gukoresha ingufu se bafise kuko succès twironka iyo twakoze gose c'est le fruit du travail. Rimwe rimwe haraho bigora, hari igihe umunyeshuri ananirwa kandi ariko arakoresha ingufu ariko ntiwakwihebura arakomeza akabandanya ingufu zose abafise kuko tota azobona le fruit vyo yakoze.
Abaryango b'uwo mwigeme yatewe iteka kuri uyu wa gatanu nabo nyene akanyamuneza kari kose. Umuvyeyi wiwe umufasoni Hakizimana Rangwida yakengurukiye abari bahejeje gutera iteka umwigeme wiwe akabasaba kubandanya batera intege nabandi.
Nk'umuvyeyi rero wa Norette ndabakengurukiye gose ico cimviro muze mu kibandanye kuko muriko murera kazoza ku Burundi ariko vraiment ni kintu ciza cyane. Ama rero nkaba nkengurukiye mwebwe mwese mwashobye kwimvira ico kintu guhaguruka kugira ngo mushimire umunyeshuri yabaye wa mbere muri Exeta mu mushimbire imbere y'urundi gwaruka ruri nyuma yiwe nabo bagire ishaka ryo gukora.
Abarezi bo kuri Risegenda na cyane cyane abigishije Noreti Ngabire baserukiwe n'umuyobozi wabo nabo nyene barakengurutse. Mama Devote ni kwigize ashima ingene ikibondo bareze kuva mu mwaka w'indwi cateye intambwe iboneka.
Twe tuyakiriye neza cyane kuko uyu Noreti Ingabire n'umwana twareze kuva kiri umwaka w'indwi aratera imbere mu bumenyi ndetse no mu ndero runtu na Rukristu. Twarahimbawe cyane gihe abaye uwa mbere mu kibazo cya leta mu mwaka w'2014 ubonaho akaba atewe iteka imbere yabari umunabi biwe tukizera yuko nabo nyine ubwabo cababereye icigwa kugira ngo batere intambwe mu bumenyi.
Ibujumbura Evariste Nziko Banyanka Ijwi rya Amerika.
Imwumviriza ni Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubonaho n'umwanya w'amakuru y'inkino yahere mu Rwanda. Mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwira amakuru y'inkino yaranze iyi ndwi muri ico gihugu.
Mu mpera z'icyumweru gishize mu Rwanda hatangiye imikino yo kwishyura muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere. Kwa gatanu habaye imikino ine, ikipe ya Espoir FC yahanganyije na AS Muhanga ubusa ku busa kuri stade Kamarampaka mu karere ka Rusizi. Kuri stade ya Kigali i Nyamirambo, ikipe ya Etincelles FC yatunguye APR FC iyitsinda igitego kimwe ku busa. Iki gitego cyatsinzwe na Ndikumana Bodo wabarizwaga mu ikipe ya Lyon Sport mu mikino ibanza y'iyi shampiyona. Amagaju FC yanganyije na Gicumbi FC ubusa ku busa ku kibuga cy'Inyagisenyi mu karere ka Nyamagabe mu mukino wabereye kuri Stade de l'Amitié kumumena. Kiyovu Sport yatsinze Bugesera FC ibitego bitatu kuri bibiri. Ejo ku cyumweru kuri Stade ya Kigali I Nyamirambo, ikipe Rayon Sport yatsinze Marine FC ibitego bitatu ku busa. Ikipe ya Sunrise yatsinze Musanze FC igitego kimwe ku busa ku kibuga cy'Inyakinama mu ntara y'Amajyaruguru. Kuri Stade yo ku Kicukiro, ikipe ya Police FC yatsinze Mukura Victory Sport igitego kimwe ku busa. Iki gitego cyatsinzwe na Fabrice Twagizimana bakunda kwitandika ku kazi. Cyaje kivuguruza ibyari byatangajwe n'umukinnyi wa Mukura Victory Sport Andre Mazimpaka ubwo yavugaga ko Police FC itagombaga kubahagarara imbere.
Ikizere kirahari nta mugabo ukubitire wawe kabiri ntago byashoboka twebwe turi tayari ize yiteguye ize kije gukina n'abantu b'abagabo twebwe turi tayari ku mpande zose twebwe objective dufite twebwe nka ikipe ya Mukura nta mucyo tugomba gutakaza ntacyo tugomba gutakaza kuko dushaka igikombe iyo ni impamvu ushaka igikombe utsinda abo muhanganye ntabwo utsinda bari hasi yayo utsinda abo muhanganye kugira ngo utware igikombe rero niyo ntego dufite oya polisi ni abasore nkatwe n'abajene nkatwe uko bafashwe natwe nuko dufashwe nta kibazo cyisaga ni mu kibuga twebwe byacu tubikora ducecetse asiga kibuga kikivugira
mu wundi mukino ikipe ya AS Kigali yanganyije na Rwamagana ubusa ku busa uyu mukino wabereye I Rwamagana kugeza ubu nyuma y'umunsi wa 16 wa shampiyona ku rutonde rw'agateganyo ikipe ya mbere ni Rayon Sport ifite amanota 35 ikurikiye ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite amanota 38 Mukura Victory Sport ikaza ari ya gatatu n'amanota 32 ikipe ya kane ni Police FC ifite amanota 31 AS Kigali ikaza ku mwanya wa gatanu ikagira amanota 29 ikipe ya gatandatu ni Kiyovu Sport ifite amanota 26 Gicumbi FC ni ya karindwi n'amanota 22 ikipe ya munani ni Sunrise nayo ifite amanota 22 Bugesera ikaza ku mwanya wa 9 n'amanota 21 Amagaju FC iza ku mwanya wa 10 n'amanota 19 ikipe ya 11 ni Marine FC n'amanota 17 Espoir FC ni ya 12 ifite amanota 16 ku mwanya wa 13 hari Musanze FC ifite amanota 15 Etincelles FC ni ya 14 ifite amanota 11 ku mwanya wa 15 hari Rwamagana FC n'amanota 10 naho ya 16 ari nayo ya nyuma ni AS Muhanga ifite amanota 5 n'umwenda w'itego 25 yari Claude Munyandinda I Kigali
arakoze mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda ubunaho dusimbire mu Burundi aho mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka atubwira idonido ry'inkino zabaye mu Burundi
kuri w'Imana ishirahamwe ryo kwinonora imitsi ku rwego rw'igihugu yaratunganije ihiganwa ryo gusiganwa ku kibuga citira umuganwa Rudoviko rwa Gasore iryo higanwa ryatunganijwe mu ntumbero ryo kwitegurira amahiganwa mpuzamakungu yimirije I Durban mu gihugu cya Afrika y'Epfo ni Rio de Janeiro mu gihugu cya Brésil nk'uko tubibwirwa na Silver Nsengiyumva ajejwe ubuhinga mu ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi
twe dushira mu ngiro imigambi programme twishinze kugira ngo ubwa mbere hoho dukore icyo tujejwe no kuvuga ishiramo ryo kwinonora imitsi ritunganye nkino rigatunganiriza abanonotsi kugira ngo ukumwanyu hera bagende batera imbere hanyuma rero ibyo byose bikaba bigamije yuko turafise higanwa ku rwego rwa Afrika rizobera muri Afrika y'Epfo mu gisagara bita Durban hanyuma ni higanwa ryo kuri Afrika bita Championnat d'Afrique Senior rizoba kuva itariki 22 gushika 26 z'ukwezi kwa gatandatu ama tukaba rero twifuza yuko twoshobora kuronka abananutsi bakwiye bagendayo no kuvuga yuko rero aho nk'abatararonka bimwe bya ngombwa ya myanya yo kuja muri ya higanwa rikomeye cyane ku isi Jeux Olympiques akazoba arakanya kugira ngo baronke ibyo byangombwa baronke iyo myanya ikwiye kuko hariho abagera ku rwego rwa Afrika abagera ku rwego rwo ku isi nabo nyene bipime baronke imyanya kuko murazi uko no mu mwaka uzoza hazaba ariho je de la francophonie n'ayandi mahiganwa y'isi kugira ngo twamwe twiteguye igihe cyose bishoboka dushobore guserukira igihugu cacu n'iteka rikwiye
iryo higanwa yitabwe n'abanonotsi bagizwe n'abigeme n'abahungu baturutse mu mashirahamwe yo mu gihugu hagati nk'uko wajejwe ubuhinga mu ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu Burundi abandanya bivuga
bavuye mu ntara nka zose z'igihugu no kuvuga na ma association na mashirahamwe ku rwego rw'intara ariko arahura uko ari yose ababishoboye baje kugira ngo bahure hama kandi bakazana abanonotsi bakomeye cyane kugira ngo turonke natwe ku rwego rw'igihugu tumenye tuti aba bashoboye ibi abashoboye biri
abitabye iryo higanwa ryo kuri uyu w'Imana na cyane cyane ababaye ba mbere ku metero zitandukanye bashimira abamenyereza babo n'abatunganije higanwa Ngabirano Floris Armand yaba yabaye uwa mbere ku metero ijana arashima umwanya yagize naho utandukanye nuwo yaheruka kugira
uyu mwaka kugira kane nabitanguye ndi mu vy'amashuri mu gubu bunyengeze muri competition nationale ndamaze no gusohoka sokira igihugu
mu maseri yerutse metero ijana we ni wagize krono nziza mbaye wagize krono ya kanga
nagize krono ya 11 secondes 13 mugabo nasubiye inyuma kubera rafa passe nagize 10 90 byagoye kubera ikirere murana kimeze nabi n'ikibuga kimeze neza cyane kubera je mu ijoro cyanyagwe n'imvura cyo gituma nibaza ko nabanasubiye inyuma
ubaye wa mbere muri amaseri yose wimvise gute
mfise ndyohewe no musaka nyamuneza cyane cyane akanyamuneza kivyo nimbuye kubera nari naragize entrainement zikwiye
mega none haramahiganwa ya Afrika haramahiganwa ya buraya yo hanze ya Afrika yimirije uri kwitegurira gute abakumenyereza bari kwagufasha gute
yego imyimenyerezo ndabandanya ubunyebera nanyanyohera kubera ndafise no muntu afashe mu mugongo ndafise mu manager afashe mu mugongo afashe ikintu cyose no bankeneye cyo gituma nibaza yuko imyiteguro n'imyimenyerezo giye kubikomeza ngo gose kushiramwe nguvu kugira ndawe amahiganwa yuko no shobora kugira umwanya mwiza umwanya ushimishije
nanzi ko inkunda Onesfor umusore w'imyaka 19 yabaye wa mbere ku metero 2010 arashima umwanya w'iminota 30 n'amasegonda 24 yagize uwo musore wo mwishira hamwe message bururi arifuza gutera intambwe
cyane mba nezewe cyane gose kubera nari nashoboye kwitegura kuhora fa passe competition yabera ngaha Nibura metero 10 ntibari babishizemo kandi nari nagiye haya mvuye hariya Burundi nditeguye mu 10 kisa ngaha cyasanga nta bihari mugabo atleta barambare ko competition izo kwita izojamo nimpamvu ki nditegura nishaka gishi
mega abamenyereza bawe no musura abona ko washitse kwihangira bari bafise
yego amenyereza banje ndibaze ko none nakurikije kubera baza barambwa passage ngiye hariya itsindanye ndakesha bwa mbere na mbere imana yampaye ngo hama cyane ndakesha umantrenere Namategura izi higanwa za champion de tete. Jeki nishi imbere cyane cyane ngoma kugandwa ho umwanya. Urabona ngampeye ku kito ya mbere ndi imbere nta performance mba kironka ingufu zogenda. Aho cyabi mpa iko cyangwa umwanya hari no gukora. Mugandwa sabandi ndataka imbere. Ndabona iko ndoshobora no gushika imbere gose.
Uriteguye rero guhiganwa mu higanwa ya Afrika.
Jewe n'umuntu nka ubushobozi bwo bunyemerera. Niteguye je nta kibizo yuko ndoza n'umwanya mwiza.
Umupira w'amaguru naho ihiganwa ryo mu cicaro ca mbere ryari rigeze ku munsi wa 28 mu mpera zindwi twaraye turangije umugwi Vitaro waramaze gutahukana ikibanza ca mbere naho ugisigaje inkino zitatu uwo murwi ufise amanota 36 ku nkino 27 umaze gukina mu gihe umugwi wa kabiri ari wo Message Ngozi ufise amanota 56 ku nkino 28 umaze gukina I Bujumbura Evariste Nziko Banyanka Ijwi rya Amerika
Muracari kumwe ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni Kinyarwanda Oriya nitanga ishaka giye kutwibutsa mwamwe mu makuru ya dushikirije
Urakoze cyane ya Louise Bigirimana twabye ukoje ku munsi wa Mungu leta ya Ethiopia yatangaje ko imigwi yitwaje ibigwanisho yarenze urubibe muri iva muri Sudani yepfo yinjira muri Ethiopia aho yagira ibitero ikica abantu 140 ikongera igafata abana imbohe batari bake Umushikiranganje ajejwe amakuru muri Ethiopia Getachi Reda yavuze ko atawo kwitiranya abo bagizi ba nabi na leta ya Sudani yepfo canke abarobere basanzwe bazwi muri Sudani yepfo atabasirikare ba Ethiopia bamaze kwica abantu 60 babitwaje ibigwanisho kandi ko bashobora kurenga urubibe baje muri Sudani yepfo kubahiga Ejo kandi ku munsi wa Mungu abantu bayigera ku 700 bari mu myerekano igizwe n'urugendo rwari rugize rwagizwe hagati n'agati y'igisagara ca Bruxelles biyamiriza ivyumviro n'inyifato z'intagondwa aho ni mu gihe igisagara kicibuka ibitero vy'iterabwoba vyahitanye abantu 32 haciye ukwezi umwe mu bateguye urwo rugendo yavuze ko ico gikorwa barimwo kwari akanye ko kwibuka ivyabaye kwerekana umubabaro bafise kubaguye muri ivyo bitero kumwe nakanye ko kugira ubumwe nk'abanyagihugu twabwiye kandi yuko nyamugigima muri Ecuador imaze guhitana abantu 246
Cyuti mwese mukundira Radio rya Amerika igice ca mbere cy'ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo kigarukiye ngaha kuri mikro mwari kumwe nanje Aloise Bigirimana amakuru y'iganino twayashikirijwe na Oriane Itangishaka Fatuma Alimas Kalala niwe yatunganije ibi biganiro tuyifurije ibihe byiza mu miryango yanyu
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.